nzamba
nzambira samirana
Mwese muduteza biri hajyo inzamba turi kuwa gatatu igenekerezo rya 2021 mu kakaro amakuru tugira ngo tubashikirize agizwe n'ingingo nkuru zikurikira Ifatwa ni kubagugwa ry'abanywanyi b'umugambwe CNR ryabandanya kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi bikozwe n'abajejwe intwaro bafatikanije n'ugwaruka rw'imbonerakure Kubona umukuru w'igihugu avuga ko ivyegeranyo bisohogwa ku Burundi vyerekana uko igiturire n'intwaro itabereye vyifashe mu gihugu ababisohora ari abacyozi igihugu agatungo asa arongoye umugambwe CNR we abona ko ivyo ari ukwiyobagiza ayo barundi bagowe Imyidogo ni yose mu bakozi b'ishirahamwe rya leta ONATEL bamaze amezi ane badakabakaba umushahara kuri uyu wa gatatu bakaba bahagaritse akazi mu kiringo c'umwanya muto basaba umuyobozi wabo na leta kwikubita agashi kuri mikro muri kumwe na Josine Kaze mukanya isase kwinjira mu idonido yano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaha ikaze aya makuru tuyahere mu gisata c'agateka kazi na muntu hari umunywanyi w'umugambwe CNL yasinzikarijwe ubuzima ibugenyuzi mu ntara ya Karusi zemezwa n'abandi banywanyi b'uwo mugambwe bakavuga ko kuva ku wa mbere akiri mu bitaro ayo makuru nyene avuga ko yakubiswe n'umukuru w'umutumba Muyange afatikanije n'uburongoye ugwaruka rw'imbonera kure rwa CNDD-FDD kuri uwo mutumba nyene Hari kuimana uheze inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Emmanuel afite imyaka 35 aracari ku musego. Bamwe mu banyanyi ba CNL ibugenyuzi bavuga ko ari kubera atarakiraho yakubiswe. Aho zari saa 3 z'ijoro ku mutumba Muyange nk'uko umwe mu babibonye bisigura.
Ko yarabajije intwari zari ko ziraba kubera harimo mbere umwe mu muryango iwa umukuru w'umutumba asabikanije n'umukuru w'imbonerakure kuri uwo mutumba nyene wa Muyange baciye ahubwo bamwakira baramukubita baramushinzikariza ubuzima
uyu munyonyi wa CNL yemeza ko Emmanuel yagize ko ari muri uwo mugambwe agasaba ko abamukubise buhanwa
asaba yuko iyo ngendo y'abo batware niyo kurwanya mbere tugasaba yuko bohanwa hisunzwe amategeko umubano ukaheza ukabandanya neza
nayo umukuru w'umutumba yagizwa arahakana ko ataruhara bifitemwo
ahubwo niwe yakubise abantu nabo barivuna ikosa ribaye yaba umukorona yaba umusededefudede yaba umuseneri ikosa ribaye iby'imigambwe ntibabyitwara
ntitwashoboye kuronka ubutwara ugwaruka rw'imbonerakure rya CNDD-FDD ngo ryite rivuze ko n'umuvugizi w'igipolisi ntitwamurose kuri telefone
iruhande y'uko gukubitwa no kwicwa amashirahamwe yaharanira agateka ka muntu ari mu buhungiro yama yerekana n'ayandi mabi agirirwa abanywanyi ba CNL muri ivyo harimwo ugufatwa bidaciye mu mategeko no kunyuruzwa Beni Axera Kana
Muri abo bafatwa bakanyuruzwa twotanga uburorero bubiri bwa vuba umusore w'umunyozi yafatiwe muri komine Kayokwe intara ya Mwaro kwa kanuheze hamwe n'utwara seneri muri komine Mutimbuzi yanyurujwe n'abambaye impuzu za gisirikare ibujumbura itariki 9 ku kwezi n'ubu atawuzi irengero giwe Abo bavugwa irengero ubuhamwe n'ababuzwe irengero kuva kare umukuru w'igihugu avuga ko ari inkozi z'ikibi zica zija kunyegeza mu Rwanda Hari mu kiganiro aherutse guhi radio y'abafaransa RFI ibyo navyo birabeshuzwa na Gatongwasa arongoye CNL yabivuze kuri wa gatatu kuri iyo radio nyene
Umuntu wese arafise uburenganzira bwo gushika imbere y'ubucamanza agacirwa urubanza na CNL zibijejwe ariko rero abo bavugwa irengero ntibigera bashigwa imbere y'intahe bafatwa izuba riva abandi nabo bagafatwa mu nzira zitarizo n'abantu batayifite ububasha kandi nta usubira kumenya irengero ryabo
onero trupe pri
nitangazo seneri ya shizu habo nitariki chumina sato ukukwezi uyo mugambu vga kumaza kuituru mugwigi hugu jajwa gateka kamunu kuriwa mge murabo babugu irengero mukuru uyo mugwi tumurondeye yavuze kwa tabibazo vya atu ishula kuri telefone.
Inzamba
mumakuru ajanye n'intwaro ibereye kuri uyu wa gatatu abakozi bishira hamwe y'ugutuma tumana kwa makuru na teri bahagaritse akazi mu kiringo 10 minota igera kuri 30 bakaba bamenyesheje ko mu byo basaba harimwo agahembo kabo kangana n'umushahara w'amezi 4 baheraniwe n'iryo shira hamwe ido nido na Delicia Kamikazi.
Uyu ni umwe mu bakozi ba Onateri bavuganye na Hajiwa Inzamba aho bari bahagaritse ibikorwa bakajya guhagarara imbere y'ibiro by'umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe ngo bikaba byavuye ku birane by'imishahara y'amezi 4. Abo bakozi bavuga ko baheraniwe n'umuyobozi w'iryo shyirahamwe Onateri. Abo bakozi bakamwagiriza gushyira imbere inyungu ziwe kuruta inyungu z'abakozi
kwarukwerekana umubabaro mugabaro kugira turabe ko yokwikebuka n'inzego zo hejuru nazo nyine abari hejuru iyo nanyene bamenye ibiri ko biraba muri Onateri umengo nakanizwa n'ingoma
umengo na leta yarabikuyemo ntibasinga ayitwara wenyine utigute enda kubera karore imiduga ya polisi yarati bavuga ati iyo miduga ishyire ikore ibikorwa ibyo mu gukora amapolisi yari yagiye ko bagize basiye amakamyonete data bose yatwara ateza amaprobox afata ideni ga yagiye kuririra azanye amaprobox ngo ajye gukora izo probox zimaze umwaka wose nta na kimwe zirakora ahubwo nahise bazifata kamera abagiregero sine dugiriri itatu none wumva wakora gute none bavuze ngo zikora marketing urumva marketing zagiye gukora nizo bazigo bagiramo ngaho nizirwo zirakora.
Abakozi bagasaba kandi kubandanya batanga amafaranga mu ishyirahamwe ryo gutegekaniriza kazoza abakozi INSS n'iryo kuvuza abakozi ba leta mituweli. Bagasaba kandi ababarongoye kwitaho neza abakozi n'imiryango yabo mu kubaronsa agahembo kabo kugira ngo baronke ico bari hamazu babayemo.
Gusaba uburongozi bwacu bwa Onateri ko babora ubwo buraba ico umukozi akeneye kumara amezi 4 udakora ku mafaranga ni ikintu kigoye cane. Hariho ikintu cyitwa motivation y'abakozi batari motive n'umurimbo w'ubucubamo rero dusaba ko umuyobozi wacu imbere y'uko akora ibindi byose yo kuyumvira iby'imiryango y'abakozi yo kuyumvira umukozi yo kuyumvira amangajima yafashe kukumva iyo ukora ahantu urafata amangajima mu mabanki nayo nicyo twasaba ni uko yo kuyumvira ati reka mu byihutirwa umukozi aronke agahembo habaye ntibamuturubike bamusohora soma deni y'amazu ntibabirukane.
Umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe Priva Kabeba we akaba yemera ko aheraniye abakozi amezi 3 gusa ariko akabasaba kugwiza umwimbu kugira ngo bashobore kuronka agahembo kabo. Mukamenya ko mu kwezi kwa 12 mwaka uheze icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Alain Guillaume Bunyoni yari yagendeye iryo shyirahamwe aho yari yamenyesheje ko ugutunganywa nabi bw'iryo shyirahamwe aribwo butuma biguma rihomba.
Turabandanya n'amakuru ajanye n'intwari ibereye ibanki y'isi yose hamwe n'ikigega mpuzamakungu biherutse gusohora icegeranyo gishira Burundi mu bihugu vya mbere bikenye ku isi kandi kirangwamwo ukujya ibiturire. Ivyegeranyo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko bisohoka ku nyungu z'abagwanya leta baba bagomba kwambika ice igihugu. Agatongo asa mukuru w'umugambwe SNL avuga ko imvugo y'umukuru w'igihugu irimo kwiyobagiza abanyagihugu bato bato bugarijwe n'ubukene butagira izina. Inkuru dushikirizwa na Blaise Nijimbere.
Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye aherutse kumenyesha ko ivyegeranyo vy'ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FM bikorwa ku nyungu z'abagwanya leta baba bashaka kwambika ice igihugu mu kuvuga ko Burundi buri mu bihugu vya mbere ku isi bikenye.
D'abord je sais que c'est une chanson qui s'inscrit dans la guerre psychologique pour que les citoyens ne soient pas.
Nziko ari nkuru ririmbo abantu bishize mu mitwe kugira ntibatekane. Iyumvire namwe igihugu kitigira gisumira hanze yacu ivyo kujya ico mwoca muvuga ngo igihugu gikenye. Mu gihe uyu munsi twaronse umwimbu w'umusesekara w'ibigori ejo tuzoba twimbuye umusesekara w'umuceri. Mu gihe abantu baticwa na kigoyi, mu gihe bavugwa, mu gihe abana baja ku ishure bakaba bafise amazi meza, ni iki tudafise? Mu bisanzwe ibanki y'isi yose iharura amafaranga natwe duharura ico umunyagihugu akeneye, naho boba badafise amafaranga si kizibajya nta bindi.
Mukuru mugambo SNL utavuga rumwe na leta agatogwasa avuga ko umukuru w'igihugu mu gihe ibyo byegeranyo bikorera ku biharuro biboneka nawe mu guhakana ibiri muri ibyo byegeranyo yari kwishura akoresheje ibiharuro.
Si le chiffre classe au Burundi dernier.
Mu gihe ibiharuro byerekana ko Burundi ari ubwa nyuma mu kubihakana werekana nawe ibindi biharuro byerekana ko ibyo wavuga atari byo. Nibaza ko General Ndayishimiye iyo yishyira mu kibanza cy'umunyagihugu ciye atari kuvuga gutyo. Yari kubanza agahinduka izururimi mu kanwa inshuro ntazi imbere yo kwishyura kuri icyo kibazo. We ntaca Kenya afite byose, ariko Abarundi sinzi babayeho mu bukene bubi cyane. Twibaza ngo turi ko dutera imbere ariko dusubira inyuma nk'ibirenge.
Icyo gihe nyine Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko bariko bagerageza kugwanya ibiturire n'isesa kugwanya matunga ya leta.
Musomuzi entre de rétablir la société.
Turiko turagerageza gushira ibintu ku murongo, turiko turagerageza kwiyunga. Hari ibintu bitahora bimeze neza, turiko turagorora. Nico gituma haba abo binezera nabo bitanezera.
Ya d'autres qui sont contents.
Agatogwasa agira ati vyari kuba vyiza bubahirije amategeko bahereye mu nzego zo hejuru.
Pourquoi est-ce que le général Ndayishimiye a cautionné la violation de la
Kubera iki General Ndayishimiye yemeye kubwirwa shingiro y'imyaka, cyane cyane mu ngingo zijyanye no kwerekana amatungo imbere yo kwinjira mu mabanga. Wenye n'ubwiwe ntiyigeze abikora kandi yitegekanye n'ibyiriza shingiro. Mu nyuma yaciye yivugira ko itunga rya muntu ari banga, ko rero atacyo tuba umuntu aza kwerekana ibyo atunze. Itegekanywe n'ibyiriza shingiro, niwe ategerezwa kuryubahiriza hamwe n'ayandi mategeko. None ni iki catumye afata iya mbere mu kutubahiriza ibyiriza shingiro? Agaca avuga ko agiye kurwanya abagiye biture n'abasesagura amatungo ya leta. Ni gute azomenya ko umutegetsi kanaka ko ibyo atunze yabironse biciye nzira nziza canke yabironse biciye mu kunyono.
Agatogwasa akaba yabivugiye mu kiganiro yahaye bagenzi bacu ba radio y'Abafaransa RFI kuri uyu wa kabiri. Ibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze nawe nyene bikaba byari mu kiganiro yahaye iyo radio nyene, ariko asozera urugendo aherutsemo ikishasa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo.
Ibarabara ryitiriwe Ubuyapani riri impande y'ikiyaga Tanganyika ryuguruwe ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu, rikaba ryari ryugawe biturutse ku iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Jimmy Atumwimana, umukuru w'igisagara cya Bujumbura yuguruye iryo barabara, yavuze ko ibikorwa byo kurikingira bigeze ku rugero rwiza. Akavuga kandi ko ibarabara bari bitije naryo ryari ritanguye kugeramigwa. Kurikira umukuru w'igisagara cya Bujumbura.
Twaraje kuraba amazi kiyaga Tanganyika ahageze, na cyane cyane tuza kuraba iri barabara karyo rigeramiwe. Twasanze koko rigeramiwe, rero uno munsi twaje kuraba aho ibikorwa twakoze kugira ngo amazi turaba karyo yogabanuka, kugira ngo ntabandanye aja mu kibarabara ahageze. Mugabo dusanze ibikorwa twakoze byabayingira akamaro, kuko amazi ntaba yakibandanya, yaguma seka ku mabuye yongera asubira inyuma. Ariko rero naho biri uko igikorwa kiracahari, rero twahisemo kugira ngo uno munsi iri barabara tuyugurure, tugurure igice kimwe kugira imodoka zironke aho zica, na cyane cyane ko akabarabara kabaye karadufasha uno munsi karageramiwe n'akabara bakapave. Rero ko kageramiwe, reka tugatezurire kugira ngo imodoka zahora zihaca zigabanuke uno munsi zibone guca ngaha.
Mu kurangiza ano makuru, bamwe mu banyagihugu bafata ingendo baciye mu kiyaga Tanganyika baciye ku kivugo cya Rumonge baridoga, bagasigura ko kuva inzira ica muri ico kiyaga yugawe biturutse ku kiza COVID-19 badashobora gushika mu miryango yabo, haba ku ruhande rw'abafise ingo zabo mu Burundi canke abazifise muri Congo. Basaba ko izo mbibe zokugagwa. Ido nido na Valerie Mucho.
Abo banyagihugu bari mu ngorane nabasanzwe barangurira imirimo yabo itandukanye mu Burundi no mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Congo iharanira intwaro rusangi. Ibyo bikorwa vyatumye abagabo b'Abarundi n'abakongomani bashinga imiryango yabo ku mpande z'ivyo bihugu bibiri. Kuva rero mu kwezi kwa mbere uno mwaka imbibe zugaye kubera ikiza cy'umugera wa COVID-19, iyo miryango ivuga ko ibayeho mu bukene budasanzwe. Abakenyezi bavuga ko ubu batakigira uko batunga imiryango yabo, basigura ko iyo abagabo babo babarungikiye ivyo gufasha iyo miryango bidashika. Ngo babwirwa ko habaye amasanganya mu kiyaga, ivyo bari batwaye bikibwa bakaguma bifumbereje. Mu gihe babajije ko bashobora kujabuka, babwirwa ko hatarengana ahubwo ko boca ku mupaka wa Gatumba. Aho naho bakavuga ko batocayo kubera uburyo bwoca buba umurengera. Ayo makuru avuga kandi ko hari abiheba bagaca mu nzira za magendu bakarihishwa amafaranga menshi. Baravuga kandi ko hari imijyango imwe imwe imaze kwahukana kubera izo ngorane. Abo banyagihugu co kimwe n'abajejwe intwaro basaba umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya COVID-19 kugurura imbibe zo mu mazi nkuko wuguruye izindi imbibe. Uruganda rwaragenzamba rwarondeye Dr. Jean-Baptiste Nzoriironka nkuze avugira umugwi w'igihugu wo gukinga ikiza ca COVID-19 kugira atange umuco ku makenga y'abo banyagihugu turamukena.
Murakoze mwebwe mwese mwari muduteza biri barakoze bagenzanje batorokanije no makuru Josine Kaze nabashikirije ndabifurije kugira umugoroba mwiza wiwanyu na gahwane.